Iradio ijwi rya Amerika ryasanze abo barundi mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Abo twashoboye kuganira baje mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, bagizwe n'abagore, abana n'abagabo bake. Bamwe muri abo twaganiriye ntibashima ko tubavuga amazina. Uyu twise Maria yazananye n'abandi barenga mirongo itanu nk'uko abyibuka, ariko kubera ingorane zo mu nzira ntibashitse bose. Yibaza ko hari bamwe bafashwe, abandi bagafungwa canke bagasubizwa inyuma mu makambi, gusa ntazi neza ko boba bakiri bazima. Abo barundi bemeza ko inzego z'umutekano n'ugwaruka rw'abasivile bafasha gucungera umutekano muri Tanzania, abo bita wanamugambo, aribo bababuza kujabuka imbibe kuko izo mpunzi zidasha mu nzira zizwi n'amategeko. Abo barundi bavuga ko bahitamo guhunga ubwa kabiri bava muri Tanzania, igihugu cabakiriye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, bakaja mu Rwanda no mu bindi bihugu kubera umutekano muke mu makambi.
Twebwe twaje turi abantu benshi bagera nko mu mirongo itanu, ntano ugasanga nyene baguye no mu nzira kubera tatike baba bafise, abandi baciye mu nzira z'amazi baguye mu mazi, urumva n'ibibazo. Ega naho ubuhunze ufise ikibuhunze ntibisigura yuko mwese muba muhunze ikintu kimwe, kuko imbonerakure ntiyava mu Burundi ica yinjira muri Tanzania mu ikambi atawuyizanye. Ivyo vyo kubatwara mu ijoro kuva na kera barabatora nyene mu ijoro bakabajana, ehe turazimiye, cyangwa ugasanga harimo n'abarengana nyene barabajana kabisa mu ijoro.
Bava cane cane mu makambi ya Nduta na Mutenderi, bakunze gufata inzira ija mu Rwanda, mu Buganda no muri Kenya. Uretse umutekano muke n'inzara iratuma bahunga nk'uko bavyemeza.
Hari gihe baduha ifu nkeya nk'ubu nk'umuntu w'umuryango nk'abantu batanu, bakamuha akadobo gapima nk'ibiro cumi k'ifu n'ibisorori nka bine by'ubushaza, iritiro zibiri z'amavuta, umunyo utangana n'irobo, ngo nibyo bazoza barajya ukwezi kose. Urumva n'ikibazo, bajya gusenya ugasanga bagiye mu ndimiro z'abandi nyene bakabica, abagore babafashe bagaca babafata ku ngufu.
Abo bahungiye mu Rwanda batubwiye ko ubu babayeho neza mu ikambi y'Amahama.
Oya, hani sawa kabisa, aho uraryama ugasinzira, basha nta kibazo, ibyo bintu ntabihari.
Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kumenya neza igitigiri cabo bose, gusa userukira ikambi y'Amahama Jean Bosco kwibishatse amenyesha ko abamaze kwakirwa muri iyo kambi barenga ijana.
Ndabizi neza bari hano mu nkambi y'Amahama, ntituri munsi y'abashika ijana bamaze gushika hano. Bose mu ngeri zose barahari, baraza, arimo bagore harimo n'abagabo, umwe wese amenya inge naza, ariko bashitse barabakira nk'uko bakira izindi mpunzi zose, hanyuma bagashika mu nkambi. Ibikurikira nyaza ko inzego z'igihugu baramenya ingene babikora bobo.
Urunani rw'abaharanira agateka k'impunzi, Coalition Burundaise de Défense des Droits Humains Vivant dans les Camps de Réfugiés CBDH Vicar, ruhamagarira leta ya Tanzania n'ishirahamwe HCR ribajejwe kugarukira agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu. Leopold Sharangabo ni cegera c'utwara urwo runani.
Hariho kunyuruzwa, kwicwa, gupfungirwa ubusa n'andi mahohoterwa menshi atandukanye. Amasoko yarugawe nko kuva mu mwaka wa 2019 gushika aho tugeze, abarundi barenga ijana barabuze irengero ryabo, abandi benshi baratabaromoka, abandi bakagenda barafatirwa mu mayira bagerageza guhunga. Kuva itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi, impunzi zirenga icumi zimaze kunyuruzwa, abandi hafi nka 15 bamaze gufungwa. Tugasaba rero leta ya Tanzania ko yokubahiriza amasezerano yonyine ubwayo yasinye, maze uzumva akeneye gutaha atahe.
Ishirahamwe HCR gitaye impunzi ku isi igisata co muri Tanzania riremera ko rimaze kumenya ayo makuru. Umuvugizi wa HCR muri Tanzania Edward Ogola yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ko ari bisanzwe ko haba impunzi zija kurondera ubuzima bwiza mu bindi bihugu. Edward Ogola Ati ntidushobora kuvuga ku byerekeye impunzi imwe imwe yose n'ikiyituma kuva muri Tanzania ikaja mu kindi gihugu. Gusa turabizi ko impunzi zijabuka imbibe zikaja kurondera aho ziyumva zikingiwe bikwiye, kurondera ubuzima bwiza, umutekano n'ibindi. Hari n'ababa bahungutse bashetse mu Burundi bagaca basubira guhungira mu bindi bihugu canke bagakatira mu nzira batarashika iwabo. Icyo bikoze si benshi. Nk'uyu mwaka w'ibihumbi 2020 nta bitigiri bikabije turumva. Mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze w'ibihumbi 2019 Ijwi ry'Amerika ryakoze inkuru yerekeye impunzi z'Abarundi zirenga 60 zari zafatiwe ku mupaka wa Tanzania na Kenya mu karere ka Tarime ku ruhande rwa Tanzania. Zari zivuye mu makambi ya Mutenderi, Nyarugusu na Nduta muri Tanzania bagiye gusaba ubuhungiro mu ikambi ya Kakuma iri mu buraruko bwa Kenya. Ishirame mpuzamakungu HCR rivuga ko abo bahungiye bwa kabiri mu Rwanda basanzeyo abandi Barundi barenga 72 bahatse indaro. Tanzania nayo ubu ibarizwamo impunzi z'Abarundi zirenga 164 nk'uko ibiharuro bya HCR ibivyerekana. Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.